tuya gituyage ni kiganiro cy'akarere gifasha guhana hanyu byimviro by'ubuzima hagati y'impunzi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye yo muri Sange Uvira Rusenda Mulongwe na Mungimonge muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Imahama mu Rwanda na Kivari mu Buganda Nyarugusu nduta na Kanembwe muri Tanzania. Tuyage ni kiganiro gitegurwa n'ishyirahamwe Internews igasamira na kuma radio 13 yo mu karere afashijwe n'uburyo bw'ishyirahamwe ry'Uburayi.
Doramkije canye ndabahaye mwiriwe bivanye naho murereye ku munsi zose z'abarundi n'imiryango yabakiriye aho murereye hose. Murakoze gukurikira ikiganiro cyo muri kano karere gishikirizwa n'ishiramwe Internews ishigikiwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi. Mukiringo cy'iminota 15 tuza kubashikiriza ibijyanye n'ubuzima bw'impunzi z'abarundi n'imiryango yabakiriye mu bihugu bya Tanzania, u Rwanda, Uganda hamwe no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri micro muri kumwe na Ofeli Baranshamaje afatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Romain Semakuba. Ikiganiro kandi kikaba gihagarikiwe na Jacques Kaora. Turi mu gisagara cya Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nkaba rero ndabipfurije ikaze. Eka duhere kino kiganiro n'ibivugwa mu ikambi ya Rusenda ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho impunzi z'abarundi zijukiye kwandika mareresi film mu rurimi rw'Igifaransa. Ubu rero bakaba bageze ku ya kabiri ivuga n'ibijanye no gukingira agateka k'abana. Izo reresi zikaba rero ngo zibafasha mu guhimiriza izo mpunzi n'imiryango yabakiriye kubijanye n'agateka k'abana. Ni inkuru ya mugenzi wacu Thompson Unji ikabishikirizwa na Alexandre Bizimana mu ikambi ya Rusenda.
Umugwi utwaye mere derape umuco wa mahoro ugaruka kw'impunzi z'abarundi bakina sinema mu ikambi ya Rusenda baratanguye kuri uyu wa 18 Ntwarante 2019 yo kwa cabo cha kabiri cha filme yo gukangurira abana b'abarundi kubijanye n'akamaro k'amashuri. Niyo nkuru Sefu numwe muri urwo gwaruka afite imyaka 18 y'amavuka akaba nawe yatanguje ico cyumviro kubgiwe abavyeyi b'abana b'impunzi bamwe bamwe babuza abana babo kuja ku mashuri babahenda ko boja mu mirima no kuronera inkwi zo gucana kugira ngo bagurishe baronke buryo bwo guhindura ifungurwa. Ikitari gituma gifashe cyo tuma umubyeyi areka umwana wiwe ntaje ku ishuri, iyo ngeso akavuga ko yabashikiriye cyane. Mu kugira ngo rero bafashe mu gutanga ubutumwa, inzira ya filme niyo yonyine babonye ari ya mbere. Umwana wese afise uburenganzira bwo kuja ku ishuri, uwo akaba ari umutwe wa filme yabo ya kabiri. Ya mbere ikaba yari Ubugenzi Bubi yasohotse muri 2017. Niyo nkuru arasigura uko iyo basohoye filme bayerekana mu ikambi kugira ngo ubutumwa bushikire ababyeyi. Iyindi nzira ikaba ariyo kuyitanga mu mastudio no mu mavideo. Ciza Mariamu ni umwigeme akina nk'umwigisha akavuga ko amashuri y'impunzi ari gusa mugabo hari abana bishinga kukina imikino itandukanye bakibaza ko bizohinduka inyuma yo kwerekana iyo filme. Akaba ariko yayaze n'iganiro cyacu. Uwo mugwiri imyere derape watangujwe muri 2016 mu ikambi y'impunzi barundi ya Rusenda ugizwe n'abantu 29 harimwo abigeme 11. Ubwo gwaruka ntirugira urufata mu mugongo haba mu buryo bw'amafaranga cyangwa mu buryo bw'ibikoresho. Ifilimi imwe ibatwara ibihumbi ijana nk'uko umukuru wabo yabitumenyesheje. Bategekanya kurangiza ico gikorwa cyabo cya kabiri ku igenekerezo rya 10 ndamukiza uyu mwaka.
Muguhuza imiryango no kurondera abanyu icyuti ndetse n'abavukanye tubatumirira kwegera disanzwe ushikiriza iki kiganiro kugira ibibafashemo buti bagiye gutangaho muba hamwe na nimero ya ngendanwa yanyu. Kurikirana ikiganiro tuyage kuri wezi tatu akaburungu ongea akaburungu info.
Unaho dukubitire mu ikambi na Kivara mu gihugu cy'u Buganda, abana imisore canke bakuze bariko biga ururimi rw'icyongereza n'ishaka ryinshi, aho usanga bitabye ico cigwa ari benshi. Ngo kuri bo kumenya ururimi rw'icyongereza ni ingirakamaro mu buzima bwa misi yose. Mugenzi wacu Eve Irakoze ari muri iryo kambi abitumenyesha.
Igihugu cy'Uganda cyakiriye impunzi zitari nke z'abarundi kikaba gisanzwe kizwi ko ari igihugu gikoresha ururimi rw'icyongereza. Impunzi rero z'abarundi zo mu ikambi ya Nakivale zijukiye kwiga ubwo rurimi na bujya ari nkenerwa cyane muri icyo gihugu. Iyo wifuza kwisumamwo na bujya icyo gihugu cyorohereza impunzi zifise ubuhungiro gukora. Aho twabasanze bahejeje kwiga twahasanze abakiri bato abakuze kandi abashaje bariko bariga. Umutama twaganiriye yatubwiye icyatumye aza kwiga ugo rurimi rw'icyongereza.
Icyatumye nimvira kuza kwiga icyongereza ni kubera aha ndi muri iki gihugu nahungiyemo bavuga icyongereza cyane n'ururimi rw'iki gihugu nyine kinyankore. Izo ndimi zose nta na rumwe nzimwe, rero nje nimvira kwiga icyongereza kugira ngo kumbure nkene icyo mbaza binyorohere.
Ibyo byigwa rero bikaba bimara amezi atandatu kugira uve mu cyicaro uje mu kindi. Uba atarashobora gutahura neza icyicaro arimo arabandanya yandi mezi kugira ngo amenyere. Twobamenyesha ko iryo shyirahamwe ritunganya ibyo byigwa ryitwa Sebina rikaba rifise abigisha b'abakorera bushake.
Twebwe kino gikorwa cyo kwigisha ahanini ubufasha, sinovuga ngo turafise ubufasha, ariko icyo twashoboye kuronka nk'ubufasha nuko twaronse umugira neza adufasha ikibanza dukoreramwo n'ibikoresho vya nkenerwa bimwe bimwe. Ariko nko kuvuga yuko twa dufise ubundi bufasha ahanini no kwitanga, turitanga tubikoranyere mu bwitange kuko urabona nkaha turi na hantu no vuga yuko atakazi gahari ni nko mu nkambi, ni mu nkambi nyene mu bisanzwe. Urumva rero nubwo ari mu nkambi ntibisigura ko umuntu aca yicara kandi afise icyo ashobora gukora. Nubwo uwo budahembwa ukaba ufise icyuzi ni byiza kugigabanganya ukagisabikanya n'abandi. Rero twanga kwirirwa twicaye tugavuga tuti reka dushobore gutanga ibyo dufise kuko na cyane cyane tubona yuko ururimi rw'icyongereza rukenerwa cyane kandi abarundi bakunze gura n'intambamyi zitandukanye mu gushobora gusirura ibyumviro byabo. Rero twebwe twabikoze kugira ngo tubitangire dushobore kubafasha bashobore kugira ingene bashobora gushikiriza ibyumviro byabo. Abadashoboye kumenya icyo kirimi kirino mu Buganda cy'Ikinyankore babe bazi icyongereza kuko icyongereza kiri mu ndimi zikoreshwa cyane hano.
Kubw'uwo mutama twaganiriye ngo ntibyoroshye kwiga ushaje, ariko ngo bakora ibishoboka kugira bavyige bafashijwe n'abo bigisha.
Intambamye zo ntizibura kuko n'ibintu kuri je n'ibishasha kandi nsanzwe mfise nkuze kuko ntigeze ndarubona mu gihugu cyacu. Ariko nta kundi naho biruko ngerageza rwose kugira ngo ndabe ko nokwiga ndabimenye, kandi nk'abatwigisha bagerageza rwose kutwigisha kugira tubimenye batwitayeho cyane.
Tworangiza tubamenyesha ko iryo shyirahamwe ririko rifasha abanyeshuri 120 bagabuye mu migwi itatu.
Dutega matwi inkuru n'ivyaranguwe n'umugambi w'ugwaruka rw'impunzi z'abarundi mu kumenya inkuru, guhanahana ijambo no kubana mu mahoro bica ku maradiyo 10 yo mu Kibano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Tutibagiye no ku rubuga rwacu rwa Ongea Yaga wezi tatu akaburungu ongea akaburungu info.
Abigisha mu mashuri mato mato mu ikambi mama mu Rwanda baridoga ko badahembwa bose imishahara imwe, bakibaza rero igituma ca ku karenganyo ikimishahara. Ujejwe ishirahamwe rihemba abo barimu amenyesha yuko bagabanije imishahara bivanye nuko atamfashanyo bakironka. Aline Nilele.
Imyidogo ni myinshi kubigisha bimpunzi z'abarundi bigisha ku mashuri mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda. Aha ni mu gihe abo bigisha bamaze imyaka 3 bakora bagahembwa ibihumbi 200 by'amafaranga y'amanyarwanda nkuko biri kuri kontra abo bigisha bagiranye n'ishyirahamwe ADRA. Icyatangaje rero abo bigisha ngo bagiye babona muri uno mwaka w'2019 babahembye ibihumbi 18 n'amajana 2 by'amafaranga y'amanyarwanda. Ikindi nacyo kibabaza cyane abo bigisha ni uko abantu bakora mu gikoni bahembwa ibihumbi 24 by'amafaranga y'amanyarwanda.
Tu benshi araba ade kuba ade rero bakaba baje kugira twaje gusanga ubwa mbere twahembwa amafaranga 200,000 none rero mu nyuma badafitanye akonta ikontra yo bayizana yanditse k'amafaranga 200,000 ariko rero hageze ko duhembwa tukadusanga baradukase amafaranga kitaje impamvu bayadukase bashaduha 18,000 n'amafaranga 200,000 ariko rero ikibabaje si iki, ikibabaje nuko aba abantu bakora mu gikoni bace bahabwa amafaranga 2022 noneho aba abigisha muri isigi naho bazaguhabwa amafaranga 2022 rero uko kuno imishahara isumbana kandi twese abantu bakorera ajya nico rewe cyaje kubikibaza kubera yuko twese turabakozi bamwe kandi kanatsinda ubumwe n'uje yamwire dubari wabe uko umuntu wese akora nk'umukorera bushaka akorera ahaheri azofata amafaranga 2022 rero abandi bose batumushaka kanda 2022 ariko tubwatanga baduhemba amafaranga 18,000 kandi no kuri kontra handiseho amafaranga 2020 ubwo rero ubwo busumbane bw'abantu uko kuntu basumbashije imishahara biri mu bintu bikomeye rwose biri gutuma ibyigwa bitagenda neza
bigisha bakaba basaba ishyirahamwe ya Senadra ko babafata nk'abandi ngo nime buri bahembwe ayanditse kuri kontra bahawe n'ishyirahamwe Adra
aka mudusaba nuko bahabere nk'umubyeyi wabore Adra nk'umubyeyi wabore nuko yoraba imishahara y'abakozi bayo ikangana na cyane cyane kuba abantu bijya amashuri amwe kuba abantu bakorera umuntu umwe bakaba bari ko bahembwa kutangana murumva yuko icyo kintu kibabaje kandi bose batonda ndetse tugasanga uwahembwa amare niwe ari gukora kadenshi hanyuma ikindi nacyo ibyo bibaye bidashoboka ni uko bodufasha bakaduha batatinye kuri kontra ibyo 2020 ibyo abantu batatinye kuri kontra babiduhe atakintu bakate kubera yuko amafaranga bakaseho ntabwo tubonye iyo ari kwarari
naho batashimye kuvugira kuri mikro yacu abo muri iryo shyirahamwe Adra bavuga ko imvo nyamukuru yatumye uwo mushahara ugabanuka ngo nuko amafaranga Adra yaronka kugira ifashe muri icyo gisata gabanutse
turangize kino kiganiro n'ibivugwa mu nkino aho mu ikambi ya Rusenda ni muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hatunganijwe urukino rwa volleyball rwahuje inteko z'aba Pakistani ba Monisco n'ugwaruka gw'impunzi z'abarundi urukino rero rukaba rwamaze hafi amasaha abiri umugwi w'impunzi z'abarundi ukaba utashoboye gutahukana insinzi nkuko tubibwirwa na mugenzi wacu Sauda Akimana
Ugarukino rwahuje umugwi w'abasoda ba Monisco bakorera mu Rusenda n'umugwi userukira impunzi zo mu ikambi ya Rusenda mu rukino rw'umupira w'amaboko volleyball rwabaye kuruno wa 24 ku kibuga cyo mu ikambi y'abasirikare Muri urwo rukino rwamaze hafi isaha zibiri umugwi w'abasirikare ba Monisco watsinze umugwi userukira ikambi ya Rusenda iseti 3-1. Kapiteni w'umugwi w'impunzi Ntakirutimana Samuel yadusiguriye urukino ruheze icatumye umugwi wiwe utsindwa uyo avuga ko umuhagarikizi w'ugo rukino atabyifashemo neza
rukino kwagenze neza naho habaye ingorane turatsingwa me twakinye twe amakosa twatwize twiteze siyo twasandeyo ca mbere batanguje bakinye 9 twatumenyereye ko atangura bakinye 6 ico ngico ca tuvuze cyane gituma tudutsindwa me turabishima kubera yuko byaduteye kugira ngo tugende gutegura natwe itimu twitegure bushasha returu izobe imeze neza natwe niho turiko turakora amazowezi hasi hejuru kugira ngo natwe tuzotsinde
urukino rwo gusubiriza rutegekanijwe mu ndwi zibiri zitaha hagaho ugwi w'impunzi Uriko uritegurira urukino kivandimwe ruzo uhuza n'umugwi wo mu gisagara cha Baraka.
Nana dusuzere kino kiganiro tuyage gishikirizwa n'ishiramwe Internews gifashijwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi. Murakoze mwebwe mwese mwaduteza amatwi kuri micro mwari kumwe na Oferi Baranshamaje nk'abarero ndabipfurije amahoro y'Imana. Na ubutaha.